Iyi ni radio ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Niriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri mugoroba ku munsi wa gatatu itariki 14 y'ukwezi kw'icumi mwaka w'2015. Muri kumwe na Frederic Nkurikije
na Oriane Itangishaka, nanje ndabaramutsa ndabaha ikaze mu biganiro vyacu vy'iradio ijwi ry'Amerika. Ubu ni saa moya n'igice i Bujumbura ni Kigali mu Rwanda.
Amakuru tu yatangwe ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Inama nkuru y'igihugu cya Iran yafashe icyemezo cyo gushyira mu ngiro amasezerano yerekeye uburyo nuclear. Igihugu cya Iran cyafunditse n'ibihugu byo ku isi bikomeye. Inama nshingamateka y'igihugu cya Iran yari yateguye integuro iteko ryemeza amasezerano ejo ku munsi wa kabiri. Iyo ngingo yafashwe n'inama nkuru y'igihugu yo kwemeza amasezerano, isigura ko amasezerano ahindutse iteko. Kongere ya Amerika nayo yarangije ikiringo cy'ukwezi cyo gusubiramo ayo masezerano cyarangije mu kwezi guheze, igihe abashinga amateka n'abasenateri b'abademokrate bahagarika ingingo y'abahurikiye umugambwe wa Repubulika yo guhakana ayo masezerano. Igihugu cya Iran hamwe n'ibihugu byo ku isi bikomeye birimo Leta Zunze Amerika, Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa, Urusiya hamwe n'Ubudagi byapfunditse ayo masezerano mu kwezi kw'indwi inyuma y'ibiganiro vyamaze igihe kirekire kandi vyari vyarongerejwe ikiringo katari gake. Muri ayo masezerano igihugu cya Iran kizogabanya programme yacu nuclear, hanyuma naco gikurweko ibihano cyafatiwe byasinzikaje igihugu. Ivyo biganiro byabaye nyuma yaho hatangarijwe ika ibirego bivuga ku igihugu cya Iran cyariko kirakora ibigwanisho nuclear, yamara igihugu cya Iran cyagumye gihakana ivyo birego kikaba cyavuga ko programme yacu nuclear yari programme y'amahoro.
Umuforomakazi w'umwongereza yari yarakize indwara ya Ebola mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka ararembye cyane nyuma yaho uyu mugira wongeye kwibonekeza mu mubiri wiwe. Ibitaro vya The Royal Free Hospital vy'i Londres, Pauline Caffrey ariko aravurirwamo, batangaje cese ko uwo muforomakazi akigwaye kandi ko muri aka kanya arembye cyane. Kuri uno munsi wa gatatu Caffrey Murantunga yakuwe mu bitaro vy'ahitwa Glasgow muri Ecos, aho yarasanzwe ariko aravurirwa nyuma yaho uwo mugira wa Ebola ubaye ndanse. Yanduye iyo ngwara mu kwezi kwa 12 k'umwaka uheze mu gihugu cya Sierra Leone, aho yakorera mu ivuriro ry'abagwayi ba Ebola ryayobowe na The Save the Children, ishyirahamwe mpuzamakungu rifasha abagwaye muri icyo gihugu. Care Caffrey yamaze hafi ukwezi havurirwa mu bitaro vy'i Londres, aho bamuha imiti mishasha bariko baragerageza. Mu kwezi kwa mbere baramurekura bavuga ko yakize neza. Umuhinga mu w'umwongereza avura indwara zandura avuga ko bushobora kuba bubaye ubugira kabiri umugwayi wa Ebola yakize iyo ndwara yongeye kwibonekeza mu mubiri wiwe.
Muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi ry'Amerika. Umusirikare umwe w'Umunya-Ukraine yarishwe, abandi babiri nabo barakomereka barashwe n'abagwanya ubutegetsi. Ivyo navyo bikaba biteye kubiri n'amasezerano y'agahengwe hagati ya Leta ya Ukraine hamwe n'abagwanya ubutegetsi bashaka kwiyonkora mu buseruko bw'igihugu. Mu itangazo umushikiranganje w'igihugu cya Ukraine ajejwe kwivuna abansi yashikirije kuri televiziyo, yavuze ko ubwo bwicanyi bwabereye mu gisagara cha Donetsk gicumbitswemo n'abagwanya ubutegetsi. Uyo niwe musirikare wa mbere wa leta ya Ukraine murambabarira agandaguwe kuvaho impande zose zitereye igikumu ku masezerano y'agahengwe ku igenekezo ya mbere y'ukwezi kw'icenda. Ako gahengwe muri rusange karubahirijwe kandi abasirikare bose bahasize ubuzima muri izi ndwi ziheze bahuye n'isanganya ryo guhonyora ku mitego y'ibigwanisho vyitwa mine. Nkuko ishyirahamwe mpuzamakungu ribivuga, ingwano hagati y'abasirikare b'igihugu cya Ukraine hamwe n'abagwanyi mu ntara ya Donetsk na Luhansk bashaka kwiyonkora yarahitanye ubuzima bw'abantu barenga 8,000 kuva iyo ngwano itanguye hagati mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2014.
Amakuru y'iradio ijwi rya Amerika arabandanya. Abategetsi ba Afghanistan batangaza ko abasirikare bashika kuri 22 bacungira umutekano w'imipaka kumwe n'abagwanyi b'abataliban 35 bishwe mu itano mu mitwe hagati yabo ryabaye mu bumanuko mu ntara yitwa Helmand. bamenyesha kandi ko hari abandi basirikare bajejwe umutekano benshi bakomerekejwe mu bitero byabereye mu kigwati cya Nauzad. Abataliban bari barafashe icyo kigwati cya Nauzad haciye amezi abiri, bakaba kandi bari barafashe ibice bimwe bimwe by'ikigwati gikomeye cyitwa Musakala muri province ya Helmand nyene, naho abategetsi bari baravuze ko babumuye babakura muri ako karere. Abatalibani bamaze gufata uturere tutari duke tw'ubutaka bwa Afghanistan, bongera bagira ibitero bikomakomeye ku basirikare ba leta kuva ibikorwa by'abasirikare b'umuryango wo kwivuna abansi hamwe wa OTAN uhagaritse ibikorwa byawo mu 2014. Ariko naho bagenda bafata utwo turere ntibabasha kutugumya igihe kirekire. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwumvira kuri FM mu Burundi murongo wa 94 n'ibice 9 no ku murongo wa 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri site yacu ya internet turi kuri www.radioyacu.com.
Mushora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu aerobase@gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www.radioyacu.com. Muri kigihe turafise ingwane z'ivyuma nkuko mwavyumvise, ariko mu kanya gatoyi turashobora kubashikiriza amakuru nibaza ko ivyuma bihava bigenda neza mu kanya kali mbere. Ariko icyo twababwira cyo nuko hariho ubwicanyi bubandanya mu Burundi aho mu Ngagara muri quartier ya gatatu, ika ubwicanyi gasubiye kubandanse, hakaba abantu rero bashika 9 baragandaguye. Hanyuma nkuko mwavyumvise mu nkuru, ni inkuru dukurikirana cyane rwose mu kanya turayigakwa ko aho ivyuma byacu bisubira gukora neza. Turafise kandi n'iyindi nkuru ikomeye cyane rwose mu Burundi aho abategetsi bagize wa murwi wo mu Burundi ujejwe kurekuranira ukuri no kurekuranira wari mu bikorwa mu Rwanda wabaye uyu munsi. Hanyuma ubwo Rwanda rero rukaba ruzomara nk'iminsi 3 mu minsi makuru wacu radio Ijwi ry'Amerika Evariste yakurikiranye ibyo bikorwa, akaba mu kanya gatoyi ava tubwira ukuntu byifashe. Katuravuga kandi no ku nkuru yo mu Rwanda aho urubanza rwa Mugesera rushobora kuba ruri mu gusozerwa. Ayo makuru yose turagaruka ko mu kanya kari imbere. Hanyuma nibaza ko ibyo mabiriko byaba neza gatoyi. Tutangure ku iyo nkuru yo mu Burundi rero aho makuru atangaza bavuga ko abantu 10 barayagandaguye mu Ngagara muri quartier ya gatatu, abasivili 9 mu polisi umwe. Abanyagihugu bayaze namenyesha makuru radio Ijwi rya Amerika bavuga ko abo bantu barashwe n'abapolisi bambaye umwambaro w'ipolisi ngo ari nabo barashe Christophe hamwe n'umuryango wiwe. Yamara umuvugizi w'ipolisi avuga ko muri abo 9 babiri arabicanye, abandi nabo ngo bahitanywe n'amasasu arengana. Iyi ni inkuru twateguriye na mugenzi wacu Tabita mu Kamusoni.
Ucinjira muri karitsi ya gatatu mu Ngagara ku kabarabara Buye wakigwa n'ibidengeri by'amaraso biri ku rupangu rurabana na nimero 48 ari hasanzwe haba Christophe Nkezabahizi n'umuryango wiwe. Ayo maraso ababangaho batumenyesheje ko ari umugore n'abana ba Nkezabahizi biciwe aho kuko bishwe babanje gusogwa mu rupangu wabo inyuma yaho uwo mukozi wa radio na televiziyo by'igihugu yiciwe. Mu rupangu rwa Christophe nitwashoboye kwinjira ariko nta muntu yasigaye kuko abana babiri se na nyina umuntu yahaba w'umusore bose barishwe n'umukozi w'iruhande yaho. Ababa mu rupangu mutuzu tw'inyuma ngo bakijijwe nuko banse kugurura. Amakuru twakwengaho muri karitsi ya gatatu abantu batanga bafite ubwoba bwinshi avuga ko Christophe yishwe ari uko yugururiye abapolisi ashaka kubereka ko iwata muntu yinyegejeyo. Abapolisi bamubwiye ngo yugurure baca basohora umugore n'abana babashira hanze baca bararasa Nkezabahizi mu nyuma umuryango we wose baca barawurimura. Uyu mwigeme yabibonye yabonye atubwira uko vyagenze kumvo z'umutekano wiwe kwa muhindu ya majwi
ko twumva rero udavagirwa amasoro tutashobora kudistinga uri kugiravugira mu mpande zose ntifamenye Christophe ko bamaze kumwica mugabo turi kubera bariko babarasira imbere y'inzu bariko bajyamikira imbere y'inzu nyabandi umugore wa Christophe abana biwe babiri n'umukozi aje avanga hamwe urupanguru unye barabasohokanye babajyamika bakomeye babona ngo nimujyame ngaha ngo ndabarasa cyo twumva yaramaje ngo jyama ngaha ngo icyo nkora ndabarasa ngo abantu bacu mwishye ngo niri mu nda yose turayikurayo bacha basigara ngaho hayi umva tabararasagura babandi bajyamye hajya hanze hajya ariyo ajya maraso menshi cyane mwabonye niwe ari mu mugore wa Christophe n'abana biwe babiri n'umukozi wo ngaha anye n'undi muhungu yaba kwa Christophe ingo yakora muri HCR nawe nyene baramwishye
hepfo gato yaho ku rupangu rukurikira hari amaraso avanze n'ubwonko bw'umuntu yiciwe imbere y'umuryango n'ukuvuga mu ibaraza uwo nawe n'umukozi yakorera umuntu w'umutamakazi umuryango w'ukunzu y'uwo mutamakazi uratobaguye n'amasasu n'imiryango y'ivyumba uyu mutamakazi nawe avuga ko kuba nawe nyene yarakize ni kugihamana winjiye mu rundi rupangu hari naho nyene ikidengeri cy'amaraso indani mu rupangu aharasi umutama yitwa Celestin we yarakomeretse kuko yarashe ku kuguru haruguru yaho ahasanzwe haba uwitwa Anisette haratobaguye naho nyene ho haratewe na grenade hararaswa n'amasasu umwana muto yarakomeretse mu mugongo n'uwa Anisette akomereka ku kuguru no ku kuboko ubandanije umanuka ahantu ijya ku kibuga cy'umupira hari amaraso abanga muri ayo makarite twasanze bumiwe ubwanwa bwafutse umunwa abapolisi imbere yo kwica baza barondera abasore n'abagabo aho bababuze baca basaba amahera abagore n'abakobwa bahasanze mu gihe abanga muri karite ya gatatu biboneye n'amaso yabo ibyabaye bemeza ko abapolisi babarashe kandi babasanga mu mazu umuvugizi w'igipolisi ntakana ko ari abapolisi bisha abo bantu ariko Pierre Nkurikiye avuga ko bamwe muri abo bishwe barabagwanyi abandi nabo bahitanye n'amasasu arengana yari hagati y'abagwanyi n'abapolisi
muri ivyo biziga byari ngaho uwo mupolisi yari yacitse ku icumu yashobye kwiboneramwo babiri mu bari banyuruje abapolisi ari nabo bababoshe bongera barabarase abasigaye bandi bo muri ivyo biziga barashobora kuba arabahitanywe n'amasasu gihe bariko bararasana n'izo nkozi z'ikibi twabwiye yuko zarashe zitera zija mu miryango y'abantu kugira zibagire inkinzo amaroro iyo ibintu bigenze gutyo abantu bariko bararasana amasasu arashobora guhitana abantu ivyo rero amatohoza yatanguye
uyu mwigeme ati birateye isoni n'agahinda kubona igipolisi gishobora kuvuga gutyo
ngaha hantu nta n'inkoho nimwe yigeze replika kiretse izo nkoho z'abo bantu ya replika ivuye hehe hari ubwo nyine ubwabo aribo ata muntu n'umwe yashobora kucyumva abo bana ba Christophe muri abo onye harimo umwana yiga muri troisieme siyanse bamuroko bamuhe ubwonko bwiwe n'ubu n'amagufa yiwe atumye hajya asanze ari mu ibarabara uwundi mwana wiwe yari umwana wiwe w'umadoptive w'umuhungu ntakomeye neza no mu mutwe we uwundi mwana uwo n'uwo ari kumubaza ati bakujyanye hehe n'aho bari bamujyanye bamujyananye na nyina ntiyari kumenya yagiye niyaje ariko vraiment bakavuga ko ari nko z'iki barabarobera bashanu kwikora
bose hamwe n'abasivili icenda bishwe n'umupolisi umwe nk'uko mu gipolisi bavyemeza muri abo icenda batanu muri bo ni Christophe Nkizabayizi nari Seniyonzima umufasoni wiwe batazira kadudu uyu muryango wiciye umwana w'umukobwa afite imyaka 16 n'umwana w'umuhungu bari bareze afite imyaka 14 yarasanzwe afite n'ubugwayi bwo mu mutwe umuhungu w'umusore nawe yaba muri uwo muryango yarishwe iruhande yabo haciye hicwa abakozi babiri bo mu nzu bakorera ababanyi ba Christophe hari n'ibindi biziga bibiri vyatowe mu gitondo nk'uko umuvugizi w'igipolisi yabibwiye abamenyesha makuru n'abantu batatu bakomeretse nk'uko amakuru ava ngaho mu babangaho avyemeza ubwicanyi mwe nubwo subwa mbere bubaye bibiri kandi bwa mabuba ari minsi y'ikonje ubwa mbere bwabaye hari tariki imwe kwezi kwindwi muri zone ya Cibitoke muri quartier ya Mutakura ku ibarabara ry'umunani Ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Urakoze Tabita Mukamusoni tuboneyo kandi yakanya ko kumenyesha ko mu nkuru ya Tabita twakoresheje imbere tutari twashoboye kuronka ijwi ryo muvugizi w'ipolisi muradutunga rero ariko nkuko muvyumvise iryo jwi twarironse muri inkuru duhejeje kubashikiriza
Tukiri mu Burundi hatunganijwe kuva kuri no wa gatatu uruganda rwo kurabira hamwe ico ibimenyesha makuru vyofasha kugira umugwi ushinzwe kumenya ukuri kuvyabaye mu Burundi no kurekuriranira CVR mu mfunyapfunyo ushike kwihangiro inkuru ya Evariste Nzikobanyanka
Abitavye uruganda bashigiriza ko kumenya ukuri kuvyabaye mu Burundi bitoroshe kuko icuka atari ciza mu gihugu Vitari Bambanze wo mwishira hamwe impuzo y'abatwaye Uniproba avuga ko akiragahaze mu Burundi kugira ukuri no kurekuranira bishoboke ibyaho mu rwisever ruzokorera ko bicibonekeza mu gihugu
Cerero kica kingora kutahura ni ibihe turimo kuko ubwicanyi bavuga n'ubutuburimo ibibi cyage birakogwa intwaro n'ibindi tugenda turaba akarenganyo cese novuga koko akarenganyo kaheze canke ubwicanyi bwaheze bisigura neza ko rero uwo mugwi kuvuga ngo ukorere ku gihe cyo guhera mu 1962 gushika mu 2008 bana kumenya ngo kuba ari kwihenda gatoyi
no ku ruhande rw'abamenyesha makuru amakenga ntabuze bafatiye ku bihugu kirimwo nepo bironkwa ni mumenyesha makuru ashikiriza ku murwi sever wategerezwa gukorana n'abarundi bose atanu umwe ari mu ruhagarara
kuri umugusi uzokurondera wonyene kurondera ukuri bizakorana n'abandi barundi bose turavyiye turimo rero urona gihe cy'ukwinubana igihe abarundi bose binubana igihe abarundi bose bagendera mu bwoba biragoye ko umuntu abavuga ngo tuzoshikira ku kuri nyakuri kuko turona ko igihe turimo igihe arara avuga amasasu igihe arara avuga ibiganisho rya no hino avuga ko ashobora kuba tukizina intambara nta muntu ushobora kuva ko ashobora kuboneka umugwi wava ushika kuva ku rya niyo makinga afise hari bazo bikomeye cyane kubyo umuntu abavuga ko uno munsi umuntu ushobora gukora ukarondira kuri abarundi
umutekano muke mu duce tumwe tumwe tw'igihugu ntiwobuza umurwi sever gukora nk'uko Patrick Desire yamuremye ajejwe kumenyesha makuru muri uwo murwi abivuga asigura ko ibiriko biraba muri kino gihe bifise izindi nzego zibijejwe
hambiriko biraba ubu si ibintu biraba ibihugu bivuye mu ntambara ni ibintu biraba ingene mu bihugu byinshi byo muri Afrika icyo duho kwita le contentie electorale ingene abantu bakunda gupfa ibintu kuvyerekeye amatora naho bihuriye n'ivyo twita le crime de masse biraba uwo murwi no kuvuga bwa bwicanye butagira izina igihugu iyo maze kiva mu ntambara inzego zigashingwa cyo gihugu cyashigira inzego zijejwe uhana ubutungane umuze mu Burundi burahari nkibaza ko abo bantu bo bariko barica abantu uyu munsi bahanwa n'ubutungane buhari nkibaza yuko inzego z'igipolisi inzego z'igisirikare ziriho mu Burundi kandi zizewe n'abanyagihugu bose ko zavuye mu masezerano y'Arusha nibaza ko ziri ku kivi kugira ngo zihashe uwo muntu wese yoshaka kudusubiza muri ibi mugwi ukuvugana ukuri no gusubiza hamwe abarundi ushaka kwigaga
Mwamenya kugo Uganda rw'iminsi itatu rwatunganijwe n'umugwi sever ku ruhande rw'Uburundi ufadikanije n'umurwi IGR ujejwe kumenya ukuri no kurikuriranira ku vyabaye mu gihugu ca Afrika y'Efo Ibujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Urakoze Evariste ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ico Maître Jean-Félix Rudakemwa aburanira Léon Mugesera avuga ku cemezo ca sentare co gusozera urubanza mu kiganiro yagiranye na Eric Bagirusa ikigali mu Rwanda Maître Rudakemwa yatanguye amubwira ko ivyakozwe n'umucamanza aragahomera bunwa reka tubatega amatwi
Urukiko rukuru mu Rwanda rupfundikiye urubanza rwari rwabanje gusuzuma niba ibura rya Maître Rudakemwa mu rubanza ryatuma ruhagarara cyangwa se rukomeza. Umucamanza yarondoye inshuro nyinshi uyu munyamategeko yakunze gusiba iburanisha zimwe zigeretseho n'ibihano. Avuga ko kuba bwana Mugesera atarigeze abigaragaza nk'ikibazo mu rubanza rwe, ahubwo akagaragara nk'umwunganira anajurira ibyemezo bireba ubwunganizi bwe, bigaragaza ko bahisemo gutinza urubanza ku bushake. Umucamanza avuga ko ibyo bitagomba kudindiza imigendekere myiza y'ubutabera kandi ku burenganzira bwo kunganirwa Léon Mugesera saba nta wigeze abumwima. Umucamanza agendeye ku cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga mu rubanza rwa Ntakirutimana yategetse kwiburanisha rikomeza. Bwana Antoine Muhimu uburanisha urubanza yavuze ko kutitabira kwa Maître Rudakemwa bitabangamira uburenganzira bwa Mugesera bwo kunganirwa kuko yamye amwunganira mu myaka itatu ishize. N'ibindi byemezo byinshi byagiye bifatwa kuri uru rubanza. Ikina cy'ubwana Léon Mugesera yahise akijuririra yabwiye umucamanza ko kibangamiye bikomeye uburenganzira yemererwa n'amategeko bwo kunganirwa no kwiregura kibangamiye kandi uburenganzira bw'urukiko rwigenga kandi rutabogamye biryo ko atanze kwanzura mu rubanza burana ariko nanone ko adashobora na busa kuburana tunganiwe nk'uko yabigwiye umucamanza. Ubushinjacyaha buhagarariwe n'umuvugizi w'uru rwego bwa Nale Mukuru arinda yabwiye umucamanza ku buryo Mugesera ajuririra ibyemezo ashingiye ku ngingo z'amategeko nta hasoma mu bitabo bigaragaza ko ubwe yakwiburanira. Asaba ko ibyo Mugesera na Maître Jean Félix Rudakimwe bakora bitaza baviramo inyungu ko ari impamvu zo gutinza urubanza ku bushake bahisemo. Yifuje ko urubanza rutahagarara kubera ibura rya Maître Rudakimwe. Asubiranye ijambo, Mugesera yasubije ko na Minisitiri w'Ubutabera bwana Johnston Businge umuhanga mu by'amategeko urukiko rumutumiza gusobanura iby'amafaranga avuga ko atishyuye muri urubanza yohereje abamwunganira. Asaba urukiko ko icyo yise ingaruka zavuka muri uru rubanza atafatwa nka nyirabayazana waza ahubwo ngo ni Leta y'u Rwanda yanze gutanga ibyangombwa ngo urubanza rukomeze mu mutuzo. Nyuma y'icyemezo cy'urukiko bwana Antoine Muhima umucamanza uburanisha uru rubanza yabajije bwana Rwewo Mugesera ubugira gatatu niba yemera kwiburanira. Uregwa nawe aguma gutsimbarara ko adashobora kwiburanira. Niko guheraho umucamanza atangaza ko apfundikiye ku mugaragaro urubanza rumaze imyaka itatu n'ukwezi kwaburaga iminsi ine gusa. Ashimira impande zombi kuri icyo gihe bamaze baburana. Akimara kumva ayo magambo ku rubanza rurangiye, bwana Mugesera yagaragaye nk'ukomeye ariko nanone mu isura yijimye n'amataratara mu maso. Imvano yo kuva mu rubanza kwa Maître Jean Félix Rudakimwe n'amafaranga avuga ko Ministeri y'Ubutabera itigeze itanga kuri uru rubanza mu myaka itatu ishize ni impamvu ari ku rukiko rwatesheje agaciro ko nta shingiro ifite uretse gukora icyo rwita gukomeza gutinza urubanza ku bushake. Urukiko rupfundikiye iburanisha mu gihe ibaruwa ijwi rya Amerika ifite yo kopi Maître Jean Félix Rudakimwe yandikiye urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko mu Rwanda ku itariki 8 z'uku kwezi igaragaza ko Maître Rudakimwe yamenyesheje Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga mu Rwanda, Perezida w'Urukiko Rukuru mu Rwanda, Minisitiri w'Intebe wa Canada n'abandi asaba ko bamufasha gukurikirana ibibazo by'amafaranga afitanye na Ministeri y'Ubutabera. Mu cyumweru gishize Maître Anita Mugeni uyobora by'agateganyo urugaga rw'abavoka yabwiye ijwi rya Amerika ko iyo baruwa yamugezeho kandi ko bagiye gusuzuma ibiyikubiyemo bakabona kugira icyo bayikoraho. Ibibazo bishingiye ku kiguzi cy'ubwunganizi mu nkiko ntibiri mu rubanza rwari wo Mugesera gusa, ahubwo ni mu manza hafi ya zose za Jenoside zituruka hanze ziburanishirizwa mu Rwanda. Leo Mugesera w'imyaka 64 y'amavuko, inzobere mu byiga ndimi igihugu cya Canada cyamwohereje kuburanira mu Rwanda ibyaha bya Jenoside mu mwaka wa 2012. Araburana ibyaha bikubiye ku ijambo yavugiye ku kabaya muri 92 mu cyahoze ari prefegitura ya Gisenyi. Ubushinjacyaha burifata nk'ijambo rutwitsi. Burashinja bwana Leo Mugesera ko yarivuze agambiriye gukangura abahutu kurimbura abatutsi. Uwiregura hakana ibyaha byose aregwa. Avuga ko ubushinjacyaha bwumva ko bwishakiye ijambo bumuregesha kandi ko bwarigejeje mu rukiko nk'ikimenyetso kimushinja bwararitesheje umwimerere ugamije gukora icyo yita kumuzirikaho ibyaha. Ubariyemo ni igihe yamaze muri Canada burana ibyiri jambo, imyaka 20 irihiritse Leo Mugesera buranura urubanza. Isomwa ry'urubanza ni ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa kane umwaka utaha wa 2016. Akabagira ubusa, ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Eric. U Rwanda rugiye kwifatanya n'isi mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu Fasoni Mucaro uba ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa 10 kila mwaka. Uyo munsi ubaye mu Rwanda mu gihe umufasoni wa ruguru atagihohoterwa n'uwo bubakanye, cyane cyane abafasoni bavuga ko batagikubitwa. Yamara umufasoni wa ruguru avuga kwa gihanzwe n'ubukene bukabije. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Asumta Kabuye.
Ni ku nshuro ya 18 Rwanda rwizihiza umunsi w'umugore wo mu cyaro. Uyu munsi ubaye umugore w'umunyarwandakazi utuye mu cyaro hari aho yavuye n'aho yageze. Abo twaganiriye babwiye ijwi rya Amerika ko hari bibi bakorerwaga nabo bashakanye ubu basa nk'abibagiwe.
Ubuvugizi badukoreye ni inkoni yakura y'abagore, ukubitwa kw'abagore nk'umugabo asigaye ajya gukora iyo akoze ntabizane. Bwira umuyobozi ati njyewe umugabo amfashe gutya na gutya, bakamubaza impamvu abikora.
Ko aragenda nyine agakorana n'ayo mafaranga mukayasangira, ariko utabona azanye umugore nyine ngo agire amujyane hirya no hino bakoresha umutima. Ntabwo tugikubitwa bakuyeho inkoni. Bakuyeho inkoni kuko mbere abagore barakubitwaga. Wagira icyo uvuga ngo nta mugore ugira ijambo.
Imibare yatanzwe n'ikigo gishinzwe ibarurishamibare mu Rwanda igaragaza ko abagore bagera kuri 24% bugarijwe n'ubukene. Iki kikaza ari ikibazo gikomereye abagore bo mu cyaro, ari nabo bahera basaba bafata ibyemezo kubavugira nabo bakazamuka.
Nko mu gihe wabuze ubushobozi se bwo guhaha ya mituweli kuyisabwa, mituweli batugabanyije byuzi kava kuri 3 ho byakoro. Nicyo bagashigaje kutuvuganira.
Umugore mu cyaro kuntu abayeho, reba nk'ubu ngubu mfite ababana, yewe n'imirimo iranyishe, n'imibereho mibere. Nta mugore mu cyaro bayeho neza. Tuzabaho gutya koko. inkama bijanye na mituweli natwe twabapagasi bakuye kutudora kuri mituweli.
Inama nkuru y'abagore ivuga ko nubwo hakira abagore bugarijwe n'ubukene ariko imibare yerekana ko hari icyakozwe. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri abagore bari bugarijwe n'ubukene banganaga na 66%, ubu bakaba baragabanutse kugeza kuri 24% kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2012. Bwana Faustine Nyirinkwaya, umuyobozi w'iterambere ry'umugore mu nama nkuru y'umugore, avuga ko hari ibyakozwe ngo umugore wo mu cyaro nawe yiteze imbere.
Umugore wo mu cyaro yateye intambwe, ntabwo umugore wo mu cyaro akiri nka wa mugore wa kera. Hari gahunda nyinshi zagiye zijyaho, gahunda zigamije guteza imbere Abanyarwanda n'umugore ku by'umwihariko. Umuntu yatanga ingero gahunda zigaragara uko bibona hanze, abagore bitabiriye bimena, bitabiriye amatsinda, barakorana n'amabanke, bagiye muri za sako. Urabona yuko umugore wo mu cyaro hari imyumvire mishya afite iterambere.
Kugeza ubu Rwanda ruri mu bihugu bya mbere byazamuye umugore, aho abagore 64% bari mu nteko ishinga amategeko, abagera kuri 40% bakaba mu rwego rw'abaministre, naho 40% bari mu rwego rw'abacamanza. Uyu mubare w'abagore bari mu nzego z'ubuyobozi uri hejuru. Abagore bo mu cyaro basaba bagenzi babo ko batawupfusha ubusa, ahubwo bagerageza kubavuganira nabo bakava habi bakagera ku rwego rwiza. Umunsi w'umugore wo mu cyaro mu Rwanda uzizizwa tariki ya 17 z'ukwezi kwa 9, ubere mu karere ka Gicumbi, akarere gafite imirenge igaragaramo ikibazo cy'ubuharike bwo ntandaro y'umwiryane ugaragara mu miryango. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350, kilohertz 9815, no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630, kilohertz 15460, no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri aka kanya, ariko imbere ya horeka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije.
Ego, umuforomakazi w'umwongereza yari yarakize indwara ya Ebola mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka ararembye cyane nyuma yaho uwo mugera wongeye kwibonekeza mu mubiri wiwe. Ibitaro vya The Royal Free Hospital vy'i Londres mu Bwongereza, Pauline Kafferke ariko aravurigwayo, batangaje icese ko uwo muforomakazi agwaye cyane kandi ko arembye.
Inama nkuru y'igihugu cya Iran yafashe icyemezo cyo gushyira mu ngiro amasezerano yerekeye uburyo nuclear igihugu cya Iran cyapfunditse n'ibihugu byo ku isi bikomeye. Inama nshingamateka y'igihugu cya Iran yari yateguye integuro iteko yemeza amasezerano ejo ku munsi wa kabiri. Iyo ngingo yafashwe n'inama nkuru y'igihugu cyo kwemeza ayo masezerano, isigura ko ayo masezerano ahindutse iteko.
Abategetsi ba Afghanistan batangaza ko abasirikare bashika kuri 22 bacungera umutekano w'umupaka kumwe n'abagwanyi b'abatalibani ba 35 bishwe mwitana mu mitwe hagati yabo byabereye i Helmand.
Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabashikirije muri aka kanya bigaruka ingaha. Tuboneho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashije mu yabw'ivyuma hamwe na Daniel Brown yadufashije kwigiranya ibiganiro twateguriye. Kuri mikro mwari kumwe na Frederic Monikije
na Oriane Tangishaka, turabashimiye ko mwaduteze amatwi. Mugire umugoroba mwiza, mwakoze.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.